kuva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwese mwabonye butandukana, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Uyu munsi ni kwa kabiri ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2018. Mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9 na 95 n'ibice bibiri mu Burundi.
Amakuru ava mu bibanza byandikirwamo abifuza kwinjira mu rwego rwo kwivuna basi aremeza ko abashaka kwiyandikisha bagira ingorane zo kuronka urupapuro rwemeza ko umuntu atakurikiranwa n'ubutungane.
Uyu ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, Colonel Biyereke Floribert, avuga zimwe mu ngorane kubifuza kwinjira mu gisirikare. Iyi rero ni imwe mu nkuru zo mu karere k'ibiyaga bigari twabateguriye, inkuru kandi zirimo n'urubanza rwa Colonel Ngabo mu Rwanda. Nshuti zacu, rero nk'uko mubizi, amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Aya mwateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Tabara mukicyo nshuti muduteze amatwi tuyahere kuyavugwa kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Moise Katumbi yatanze bagenzi we mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gutangaza ko ashinze umugambwe wiwe yise Ensemble pour le Changement, mu ntumbero yo guhiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2023 ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Yongeye gutangaza ko agiye gusubira mu gihugu ciwe mu kwezi kwa gatandatu, ubu akaba ari mu buhungiro muri Afrika y'Epfo. Moise Katumbi, mu rwizatunga kandi yahoze ari somambike na Perezida Joseph Kabila mu mwaka w'2016, niho yacirirwa urubanza rwo gufungwa imyaka 3, urubanza w'abepiskopi ba Katolika. Muri raporo yabo itashizwe ahabona, bavuga ko yabeshewe ariko akaba ashobora gufungwa mu gihe yohonyoza ikirenge ku butaka bwa RDC. Muri Afrika y'Epfo, mu hoteli y'i Johannesburg niho yakoranirije kuva ku munsi wa gatandatu gushika ku munsi wa mbere abanywanyi biwe kugira atanguze uwo mugambwe wiwe ushigikiwe n'indi migambwe 15 mito mito yo muri RDC. Nayo mugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi IDPS nturi muri urwo runani rwashikirijwe kuri wa mbere na Katumbi. Ikinshasa, IDPS ivuga ko Felix Tshisekedi nawe azoba umukandida muri ayo matora igihe azogenerwa kurongora uwo mugambwe mu ikoraniro kaminuza ryo mu kwezi kwa gatatu. Uruhagarara mu ntara ya Kamerune ivugwamo Icyongereza rurabandanya rwiyongera. Video inshasha iheruka gusohorwa yerekana umutegetsi wa leta muri iyo ntara yanyurujwe n'abarwanyi bitwaje ibirwanisho, ivuga ko azokwicwa mu gihe leta itovugaho abategetsi babo 47 bashizwe. Iyo video yarakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi muri Kamerune kuva ku munsi wa gatandatu, itangura n'amajambo avuga ati abarwanyi baba Ambazonia. Ambazonia ni izina ry'abarwanyi biyonkoye mu ntara za Kamerune zivuga Icyongereza ziri mu buraruko n'ubumanuko bushira uburengero, zose zarasinzikajwe n'imigumu kwamwe n'ubwicanyi kuva mu mwaka w'2016. Umutegetsi yerekanwa muri iyo video ni Aaron Abin Bome, ni ntumwijejwe iby'imibano mu buraruko bushira uburengero. Ani Abin Bome aboneka avugira mu cyumba kirimo umwijima, avuga ko abamufashe bakeneye kumenyaho abategetsi babo 47 bafatiwe muri Nigeria baca barungikwa muri Kamerune mu mpera z'ukwezi kwa mbere bari. Abategetsi muri Nepal batangaza ko abantu 49 bafuye nyuma y'aho indege yunguruza abantu barimwo ivuye muri Bangladesh ikorokeye igasha igatokombera igihe yari kigerageza kugwa ku kibuga c'indege c'i Kathmandu, ni ku murwa mukuru wa Nepal. Umuvugizi w'ikompanyi iyo ndege yavuze ko bari muri yo bari 71 kandi barimwo abakozi bayo 4. Mu ngenzi 67 zari muri yo, mirongo 32 bari abanyagihugu ba Bangladesh, mirongo 33 nabo bamuka mu gihugu cha Nepal. Ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya ejo ku munsi wa mbere byaremeye ko bizokwivuna abo bose bagomba kubatera ubwoba mu gushyiraho amategeko yo kwikingira. Ni mu gihe Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Amerika agabisha gutoza amatagisi menshi ku mahinguriro y'ivyuma hamwe n'imiduga. Komiseri w'Ubumwe bwa Buraya mu by'ubudandaji Cecilia Malmström yagize ati, duherutse kubona ingene amategeko yo kwikingira akoreshwa nk'ikirwanisho kugira badutere ubwoba, ariko ntabwo badufise kuri abo. Yabishikirije ejo ku munsi wa mbere, ariko ntiyadomye urutoki kuri Leta Zunze Amerika canke yaba kuri Perezida Donald Trump. Nawe umushikiranganji w'Ubufaransa w'ubutunzi Bruno Le Maire yavuze ko badakeneye kwinjira mu ntambara yo guhanahana bidandazwa, ariko bazokingira inyungu zabo mu by'ubutunzi, amahinguriro yabo hamwe n'ubuzi bwabo. Mu kurangiza, abanyagihugu bo mu buseruko bwa Guta ntibabona ibya kazoza kawo mu gihe leta ya perezida wa Siriya Bashar al-Assad n'ibihugu bicuditse babandanya babona intsinzi mu karere. Ubuseruko bwa Guta kamwe mu turere twari mu minwe y'abarwanya ubutegetsi muri Siriya, ubu ibice 60% biri mu minwe y'ubutegetsi bwa Siriya. Ivyo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres yabibwiye inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ryo ku munsi wa mbere. Amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu hamwe n'abakora mu mashyirahamwe afasha avuga yuko abanyagihugu bari mu kangaratete.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero nimuge no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri Facebook VOA Radio Yacu, naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Ubu rero ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda abantu bagera kuri 70 bakubiswe n'inkuba kuva mu mwaka ushize kugeza ubu. Leta rero irasaba abayobozi n'abafite ahantu bahurirwa n'abantu benshi kugira imirinda nkuba. Asumuta Kaboyi araduye inkuru.
Mu minsi itatu ishize abantu bagera kuri 18 bo mu turere twa Nyabihu, Nyaruguru na Gicumbi bahitanywe n'inkuba. Bwana Alphonse Yishamundu, umuyobozi w'agateganyo ushinzwe ibiza muri Minisiteri y'Ibiza, avuga ko Minisiteri akoramo yasohoye amabwiriza abantu bagomba gukurikiza mu gihe barimo kubaka inzu zizakira abantu benshi.
Aho dusaba abantu bafite inyubako zihuriramo abantu benshi gushyiraho imirinda nkuba mbere yo guhabwa uburenganzira bwo gukoresha inyubako, wagombye kuba hari iby'ibanze ufite birimo n'umurinda nkuba. Ni byiza ko izo ngamba zose zafatwa, ariko twongera gushimangira yuko inyubako aho bishoboka hose yashyirwaho umurinda nkuba. Ndetse turasaba n'inzego zifite mu nshingano zifite gukora inspection mu nshingano ko bareba aho hantu hose batari gukurikiza amabwiriza, bakaba mu bisabwa hagomba kujyaho imirinda nkuba. Mu nyubako hari inzu kuko zigeze kubitwa n'inkuba, akenshi inzu z'ibyondo byumye hari igeze kubitwa n'inkuba, ariko ni gake cyane, ni gake cyane. Abantu benshi rwose bakubitwa akenshi bari mu misozi mu mirimo itandukanye. Akenshi icyo tubasaba ni ukujya mu nyubako, ni gakeya cyane, bishobora kubaho ariko ni gake cyane, ashobora gukubitwa ari mu nzu imbere. Biragoye ko umuturage usanzwe ya bose bagira imirinda nkuba. Niyo mpamvu twe turi kuvuga cyane cyane abafite inyubako ziburamo abantu benshi, inzu z'ubuyobozi, insengero nk'uko nabivugaga, amavuriro, inyubako z'amashuri, ahantu hose muri rusange hahora abantu benshi, niho cyane cyane turi gushyira imbaraga.
Ikibazo cy'abantu bahitanwa n'inkuba kimaze gufata intera. Mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata, inkuba yakubise abantu 40 barimo gusenga, 16 bahasiga ubuzima, abandi barakomereka. Mbere yaho gato inkuba yari yakubise abana 18 b'abanyeshuri mu murenge wa Ruramba, umwe muri bahita yitaba Imana, abandi bajyanwa kwa muganga. Minisiteri y'imicungire y'ibiza n'impunzi Midimari yashyikirije uturere n'imirenge amabwiriza azafasha abaturage kwirinda inkuba. Bwana Alphonse Yishamundu ushinzwe ibiza muri iyo minisiteri arasobanura ibyo abaturage bakwiye kwitwararika.
Ikindi tubasaba ni ukwirinda gutwara ibyuma, ari ukugiheka, ari ukugiterura, kugifata mu ntoki n'ibindi. Bagomba kuva mu mazi, abantu bari mu nzuzi, abantu bari mu migezi, abantu bari muri za pisine mu mijyi, mwumvise ko hari abo inkwazi kubita bari hehe bari kureka amazi kwirinda gukoresha za telefone cyane cyane ziza ngendanwa kuko niza kesha umuntu aba afite gucomora ibyuma byose bikoresha amashanyarazi mu gihe cy'imvura irimo nihindagana inkuba abagaburira amatungo mu mvura kuri za moto n'amagare bakabivaho abafite imitaka iriya mitaka y'utwuma buriya nayo akenshi yongera ibyago kuko uba ufite mu ntoki ubugusumba kakuma kakurura ya mashanyarazi gashobora nako kuguteza ingorane.
Abaturage bagirwa inama yo kugama mu mazu mu gihe cyose imvura iguye. Uyu muyobozi avuga ko mu gihe imvura iguye umuntu ari ku gasozi cyangwa se ari ahantu atabasha kubona inzu yo kugamamo yajya mu ishyamba hagati kandi akirinda kugama munsi y'ibiti birebire. Mu turere twugarijwe n'inkuba akarere ka Nyaruguru kaza ku mwanya wa mbere mu mezi 18 gusa uhereye umwaka ushize. Ako karere konyine kamaze gupfusha abantu 35 bazize inkuba. Abaturage twavuganye nabo muri ako karere babwira Ijwi rya Amerika ko basigaye babona imvura ikubye bagahamuka. Bwana Silvestre Ntirushwa umwarimu ukorera mu rwunge rw'amashuri ya Bigugu mu murenge wa Muganza mu karere ka Nyaruguru n'umwe mu bitabiriye igikorwa cyo gushyingura abantu 16 bakubiswe n'inkuba muri ako karere kuwa gatandatu w'icyumweru gishize.
Kumva abantu barenze 15 ku munsi umwe ishuri imwe ni ibintu bigoye cyane no kubyakira biba ari ibintu bitoroshye. Nyuma yaho rero amarira menshi cyane y'abantu bagiye babura ababo n'abavandimwe. Iyo urebye ubona abantu basa n'abafite ubwoba iyo nk'iyi imvura isa n'ikubye gakeya nyine abantu ubona basa n'abahungabanya n'ukuntu n'ubu ngubu ntabwo kugira ngo byakire sinzi mba numva n'ubu ngubu ntari kubyumva neza.
Wowe wari uri muri iki gikorwa cyo gushyingura buriya bintu wabonaga bimeze gute mu baturage? Wabonaga bimeze gute
mu baturage? Byari ibintu by'amarira gusa nyine bitandukanye ariko nyine yari amarira rwose ku baturage ku miryango ku nshuti n'abavandimwe nyine ntabwo abantu barabasha nyine kubya.
Abaturage kandi basabwe n'abayobozi kwikuramo imyumvire ko inkuba ikubita uwo bayiterereje. Abandi bavuga ko ntawe baterereza inkuba ko abaturage baramutse bubahirije amabwiriza bahabwa n'abayobozi bakwirinda ikibazo cy'inkuba. Gahunda yatangiye yo gufunga insengero bivuga ko zubatse mu buryo budakurikije amategeko ngo ugiye kujya ireba n'insengero zidafite imirindankuba nazo zifungwe. Muri rusange abantu barenga 70 nibo bamaze guhitamo n'inkuba mu mezi 18 ashize mu gihugu hose. Kimwe cya kabiri cyabo kiri mu karere ka Nyaruguru konyine. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi. Tugume mu Rwanda aho urukiko rw'ikirenga rwasubitse urubanza rwa Lieutenant Colonel Rugigana Rugemangabo uregwa kugambanira kugirira nabi ubutegetsi akoresheje intambara. Mu 2012 urukiko rukuru rwa gisirikare rwamukatiye gufungwa imyaka 9. Colonel Rugigana ahakana ibyaha aregwa. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa akurikira iby'uru rubanza araduye inkuru.
Lieutenant Colonel Rugigana Rugemangabo yaje kuburana ubujurire bwe mu rukiko rw'ikirenga arinzwe n'abasirikare bakuriwe n'umumajoro. Yari mu mpuzankano y'icyatsi kininshya yambaye amataratara ajya kwijima n'inkweto z'umweru zirimo utubara tw'icyatsi zimenyerewe muri siporo. Uburyo yasuhuzanyaga n'umunyamategeko umwunganira Maitre Godefrey Butare ndetse n'umushinjacyaha wa gisirikare yagaragaraga nk'umuntu ukomeye mbere yo kwinjira mu rukiko acishamo agaseka. Mu cyumba cy'iburanisha umucamanza yamusomeye umwirondoro we maze awurangirije Colonel Rugigana amubwira ko mu byo yavuze byose ntacyo yumvishemo kubera ikibazo cy'uburwayi. Urukiko rwakoresheje ibishoboka rukavuga cyane kugira ngo yumve mu cyumba kitarimo indangururamajwi. Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yatangiye abaza uruhande rwa Colonel Rugigana impamvu rutatanze imyanzuro y'ubujurire mu gihe imyanzuro y'ubushinjacyaha yo avuga ko yamugezeho. Colonel Rugigana Rugemangabo yavuze ko amaze imyaka 6 ajuriye kandi ko nta burenganzira yagize bwo kubonana n'abamwunganira ngo bagire icyo bageraho. Yavuze ko yagerageje kubiganiraho n'abasirikare bamurinda bakamusubiza kuretse kuba bamurinze ibyo kuburana ko bitabareba. Yavuze ko afungiwe mu muhezo w'ahantu atasobanuye kandi ko ubundi yagombye kuba afungiwe muri gereza ya gisirikare ku Murindi. Yakunze gushaka gusobanura impamvu ze mu rurimi rw'icyongereza ariko umucamanza akamugarura amubwira ko iburanisha riba mu Kinyarwanda. Colonel Rugigana aravuga ko impamvu z'icyongereza kiganza zikomoka ku mateka yanyuzemo ari narwo rurimi yizemo. Byabaye ngombwa ko umucamanza amusaba kwihangana akagenda gake ariko akavuga mu Kinyarwanda asa n'usobanura ko yagombye kuba afite imyanzuro y'ubujurire. Colonel Rugigana yagize ati biranatangaje kuhamagazwa mu rukiko nta myanzuro mfite kandi maze imyaka 8 mfunzwe. Ati justice delayed, justice denied bisobanuye ko ubutabera bukererewe buba butakira ubutabera ugerekereje mu Kinyarwanda. Metre Butare wagaragaye amwunganira yemereye umucamanza ko koko habayeho imbogamizi zo kugera ku bunganira. Yavuze ko kuva yafungwa hashize icyumweru kimwe babonanye. Yavuze kandi ko yabonanye na mugenzi we Maître Shoshi Bizimana ariko ntibahuza kuri gahunda zabo. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Kapiteni Faustin Zakamwita ahawe ijambo ngo agire icyo avuga ku mpamvu z'urundi ruhande, yabwiye umucamanza ko Koloneli Rugigana atandukira akajya mu bidakwiye gusuzumwa mu rubanza. Yavuze ko yavuganye n'abamwunganira kandi ko bahuye bombi ntibahuza gahunda, bityo ko bitakabaye imbogamizi. Kapiteni Nzakamwita yavuze ko icyashoboka ari ukuregwa n'abamwunganira basaba umwanya bagakora imyanzuro urubanza rukazabona gukomeza. Maître Butare yavuze ko mu gutegura imyanzuro bidasaba gutangirira kuri zero. Iburanisha ritahariri ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, tujye mu Burundi. Kwiyandikisha ku bifuza kwinjira mu gisirikare mu rwego rw'ibisongerezi ntibirimo kugenda neza nk'uko bari babyiteze. Byashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, Colonel Biyereke Floribert, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Bujumbura. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yari ari muri iki kiganiro, araduha ibindi bisobanuro.
Iyandikwa rya bifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi ku rwego rw'abasirikare bato bato homme de troupe mu Gifaransa ryatanguye kugenekereza rya 26 ukwezi kwa kabiri no mwaka. Iryo yandikwa ry'uwo murwi w'abasirikare ririko rigenda neza, ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi avuga ko igibisongerezi mu ntwara miheto sous officier mu Gifaransa yahuye n'ibibazo.
Kwigenekerezo y'icenda ntwarane mu mwaka uyu turimo hari hamaze kwiyandikisha abifuza kwinjira mu rwego kuko basoda bato bangana 108,174. Icyanye n'abifuza kwinjira mu rwego rw'ibisongerezi mu ntwara miheto abiyandikishije kugira ngo binjire mu rwego rw'ibisongerezi mu ntwara miheto bakaba kwigenekereza igicenda ntwara nte uyu mwaka turimo batarenga 248. Dufatiye kuri ico gitigiri biraboneka ko abiyandikishije ari bake. Amakuru ava mu bibanza byandikigwamo abifuza kwinjira mu rwego rwo kwivuna basi aremeza ko abashaka kwiyandikisha bagira ingorane zo kuronka urupapuro rwemeza ko umuntu atakurikiranwa n'ubutungane.
Abigeme b'abarundikazi ntibariko bariyandikisha ku bwinshi mu ntara nk'uko babura matari bamwe bamwe baza babitangaje. Colonel Biyereke Frolibert avugira FDNB asanga nico kiri mu bitariko bigenda neza afatiye ku bitigiri byo bamaze kwiyandikisha. Afisa kamo atera abigeme b'abarundikazi.
Twashaka kubanza kumenyesha ko kubasoda batobata bashika 108,174 bamaze kwiyandikisha abigeme bangana 662. Ku bijanye n'ibisongerezi mu ntwara miheto hamaze kwiyandikisha hose hamwe 248, ariko abigeme bashika 18. Ibyo rero birerekana ko hari abigeme kumbure batarasigurirwa ko ata miryango yuga y'igisoda, ko igisoda ubu cyakira bose kandi kikamenya gutunganiriza bose nk'uko ikiremwa muntu kibwizwa gutunganirizwa. Nicyo gituma twashaka gutera kamo abo bose babishoboye ari abajejwe intwaro canke abajejwe madini ko budufasha ukumvisha ko n'abakenyezi n'abigeme igisoda ari cyabo ari cy'abarundi bose
iyandikwa y'uno mwaka ry'abifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi baba ku basirikare bato bato canke mu rwego rw'ibisongerezi mu ntwara miheto ribaye mu gihe iryo ku mwaka uheze harabashikirije ko ritisunze amasezerano y'Arusha hari hinjijwe ibiharu 60% vy'abahutu na 40% vy'abatutsi ayo masezerano nayo avuga ko mu rwego rw'igisirikare hategerezwa kuba 50% vy'abahutu na 50% vy'abatutsi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi akavuga ko hari umugwi w'ubuhinga uri kuri igingene ivyivyo biharuro vyogenda muri kazoza
igisoda cy'u Burundi ko gitunganijwe kigendera ku mategeko kandi cyubakiye ku mategeko niko no bivuga no kuvuga ko nta kintu na kimwe gikogwa kidaciye mu nzira ibereye ubu rero uko ibintu byifashe mu gisoda ivyemeranijwe kugeza n'ubu birakurikizwa kandi bizokwama bikurikizwa niyo hoba akanenge mu bijanye n'ibitigiri hariho uburyo bwo kubikosora ibwo buryo rero hariho nabo basabye ko bufasha nabo nabakenguza amateka nabo babikurikirana hafi
ku kibazo cy'uko hari abatari ko bariyandikisha kubera kubura urupapuro rutangwa n'igipolisi cemeza ko umuntu adakurikirana n'ubutungane igisirikare cy'u Burundi cyafashe ingingo yo kubakira bangiriye kuri ico gipapuro citwa extrait du casier judiciaire mu gifaransa bisigura ko abifuza kwinjira mu rwego rw'ibisongerezi bagiye kubandanya bandikwa batitwaje urwo rupapuro Colonel Biereke Folibert akavuga ko abazo babashitse mu bibanza byo kwigishirizwamo ibya gisirikare bazosanga bakurikirana n'ubutungane bazoca birukanwa nkuko bavugira FDNB abishikiriza Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu kirundo aho umushikiranganje w'intwaro yo hagati Pascal Barandagiye ejo yari yagiye gusigurira abanyagihugu ibyahinyanywe mwibwirizwa shingiro umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiye ikiganiro cya Pascal Barandagiye n'abanyagihugu yatuzaniye inkuru
imbere yo kwinjira mu idonido ry'ibyahinyanywe mu nteguro y'ibwirizwa shingiro umushyiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabanje kwibutsa icyatumye leta yiyumvira iryo hinyanyugo
ibwirizwa shingiro mu cyukuri dufite no munsi turakorera ko ni ibifite ngaha irimo ingingo nyinshi zasizwe n'ibihe zitajyanye n'ibihe bya none zijya zijyanye cyane cyane n'ikiringo cy'intwaro fata kibanza cyumvikana ko zitagifite ikibanza ngaha muri ibwirizwa shingiro ibyo byose biri mu bituma ibwirizwa shingiro rihinduka ikajyana n'ibihe tugezemo
abatanyuzwe bahawe ijambo ryo gusobanuza umunyagihugu abona ko icyegara cy'umukuru w'igihugu gishobora kuba kidakenewe
sinumva rero uwo muntu urumva ko azoba kandi ari umuntu akomeye afise n'abandi bamufasha ba shefu di kabinete abasekretere none muri icyo gihe bo bazokora iki ko mengo nta kazi azoba afise numva rero mengo nawe nuko nyine mwamaze kubinyanyura ntiyari akwiye kubaho kuko mengo nta kazi afise
Barandagiye ati akazi gakwiye azoba gafise
ingingo y'ijana na 2002 bavuze mu kurangura amabanga y'igihugu umukuru w'igihugu yunganirwa n'icegera cy'umukuru w'igihugu gufata kakonyine umwunganizi w'umukuru w'igihugu iryo banga ni rito
uyu nawe ntatomokegwa igituma integuro y'ibwirizwa shingiro idatomora ubwoko bw'icegera cy'umukuru w'igihugu nk'uko vyahora
nagomba mbaza kare ko bahora bavuga ngo umukuru w'igihugu mu kiregera cya mbere acava mu bwoko bitandukanye ese ko umushikiranganje wa mbere azocapa mu bwoko cyane umukuru w'igihugu cyane imaka duhinyanyuriye aho hantu murakoze
n'uyu yaronse inyishu ivuga ko ubwoko bw'icegera cy'umukuru w'igihugu budashobora kumenyekana mu gihe uzoba umukuru w'igihugu n'ubwoko bwiwe bitaramenyekana uyu mutware nawe abonako abazokwigisha gutora oya batohabwa ikibanza
ko mwavuze ngo hazoba mu kwezi ngo ntiharagiye ngo hazoba ngo baboza kwigisha ngo oya cyane ego siko twumva meze itumba ari ego turetse uwo muntu yabayifatanije n'abakoroni twomuye ikibanza kugira ngo aze kwigisha oya jya aho hantu hagiriye amakenga tugira amahoro
umushyiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ati kwigisha oya n'uburenganzira kuzoba yabisabye
uzoba yandikishije kwigisha oya akaba afite ibyemeza ko yiyandikishije ni kuri uramureka yigishe niba abarundi kujya ukuri batanyuzwe n'ihinduka bakagera aho bakumviriza uwo muntu muri leta tuzaba twarihenze tuzaba dusaba ikigongwe abenegihugu.
Ibibazo bitari bike vyabajijwe kuyandikwa ry'abazotora. Uyu yabajije ikibanza cy'abazoba barahungutse mu matora.
Nagomba mbaze nkuko tubizi yuko hari abarundi benshi bari hanze mu buhungiro, nk'uzoshobora kuba yarahungutse muri ico gihe, ingene mu bashobora kumwandika gatora cyangwa ko atazoba yemerewe gutora. Murakoze.
Umushirangaji barandagiye avuga ko umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora watanze inyishu.
Umugwi seni watumenyesheje yuko mu bihugu bitandukanye kandi byakiriye impunzi iyandikwa ryabaye, bisigura yuko utari muri za ngorane z'indwara cyangwa izindi akaba yarashaka kwiyandikisha yari yandikishije.
Yasozereye asaba abarundi kubandanya baterera amatora yo mu 2020 acatangaza ko leta igiye gushiraho umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana izo ntererano.
Leta igomba gushiraho umugwi uzuyakurikirana ukanamenyesha kumwanya kumwanya aho iyo ntererano igeze. Kubera bitekanijwe yuko amahera aronderwa amaze gukwira guterera bizoca bihagarikwa. Ubu rero aho muri seni bariko barabiharura bavuga yakenewe babihereze
igikorwa cyo gusigura ivyahinyanyuwe mu ibyirizwa shingiro bigiye kubandaniriza mu mashure yisumbuye afite uburaro nk'uko umushyiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu abimenyeshe. Mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga Rex Tillerson aheruka kugendera igihugu cya Ethiopia, aho yashikirije ashimitse yuko Amerika na Ethiopia bifitanye imigenderanire ikomeye, ariko yarongeye ko yuko Amerika ifise amakenga ku ruhagarara n'ubwicanyi bumaze igihe bwibonekeza muri icyo gihugu. Yavuze ko bemera ko abantu bakwiye kuronswa ubwigenge kurusha ugukumirwa. Ethiopia muri iki gihe yongeye kuja mu bihe bidasanzwe, ivyo bikurikijwe n'imyiyerekano ikomeye imaze igihe mu bice bitandukanye by'igihugu kuva mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2015, aho abantu amajana n'amajana bahasize ubuzima. Icyo gihe haciye haba ihanahana ry'ubutegetsi rya mbere buvuye ku bugombe bw'abanyepolitike muri Ethiopia. Tillerson yavuze ko iryo hinduka ry'ubutegetsi ryerekanye inkomezi z'igihugu cya Ethiopia. Muri iryo hinduka abantu 700,000 bari barapfunzwe bararekuwe mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri, muri bo hakaba harimwo abantu bakomakomeye. Tillerson asaba ko habandanya gufatwa izindi ngingo zikomeye zifasha kubahoba urubuga rwa politike rwagutse. Avuga ko Amerika yipfuza ko Ethiopia iba igihugu giteye imbere kandi baravyizeye ko bizoshoboka, bagashobora gufasha mu rwego rw'ubutunzi abanyeEthiopia kimwe n'ibindi bihugu bibanyi muri Afrika n'ahandi hose nko muri Amerika. Ethiopia ifise akamaro gakomeye mu kuba intwari mu karere no ku mugabane wa Afrika, mu gihe ari igihugu cya mbere giterera mu bikorwa by'inteko za ONU mu kugarura amahoro n'umutekano muri Somalia, Sudani na Sudani y'Epfo. Kanatsinda intererano ya Ethiopia muri Somalia na Djibouti irahambaye muri iki gihe kugira inzira z'ubudandaji mpuzamakungu zibandanye kuguma zuguruye. Izo nzira zica mu Mer Rouge rukoreshwa n'abantu imiliyaridi ku isi mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu rurama. Amerika yiteguriye gukorana na Ethiopia n'abanyagihugu bayo mu kurondera kwabo kw'amahoro, demokarasi n'iterambere.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Maze rero nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.